Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkunikije.
Yari yahishije akagwa bagiye kugasangira imuhira, baca abona Chef de Colline umukuru mutumba wa Munyinya araza ari kumwe na bamu mugwaruka rwo kuwo mutumba, baca barafata bagiriza ko bagize inama itemewe n'amategeko.
Uyo ni Oscar Nizigimana, umukuru wa FNL ya Agatongo Rwasa mu ntara ya Kirundo. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yake Burundi arimo nyingo yafashwe n'abategetsi isara cha Bujumbura yo kwimura abakenzi mu kibanza bahora badandarizamo hafi isoko ya Bujumbura, hamwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe banyamwema. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abanywanyi batanu mugambwe FNL ishami rya Gatongo Rwasa bari mu gasho ya ka komine Busoni kuva mu gitondo ku munsi wa mbere mu masaha heze bahejeje kurekurwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Muri abo bari bafashwe kuri uw'Imana bagahava bari kugwa ku mugoroba w'uwa mbere, harimo Menyimana Yohanine Pomuseni arongoye umugambwe FNL ishami rya Rwasa muri zone ya Mukegwa, komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Oscar Nizigimana aramutswa uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo, avuga ko icaha bari bafatiwe ataho gihuriye na gato ya nicari cyabahuje, ni ukuvuga gusangira urukanywa.
Ejo bari bavuye mu misa, yari Menyimana Jean de Pomiseni, Ndarimana Emmanuel, Kateretse, Miburo Gaspar na Nkunduko Zera. Bakaba bari bavuye mu misa yo ku munsi wa Mungu, hanyuma baca ku mugenzi wabo bari bari kumwe ariwe Menyimana Jean de Po. Hanyuma yari yahishije akagwa bagiye kugasangira imuhira, baca abona Chef de Colline umukuru mutumba wa Munyinya araza ari kumwe na bamu mugwaruka rwo kuwo mutumba, baca barafata bagiriza ko bagize inama itemewe n'amategeko.
Umushinga ntahe Nizigimana Oscar afata iryo hagarikwa ry'abanywanyi mu mugambwe FNL ishami rya Rwasa ribandanye muri komine Busoni nk'agatotezo. Iryo ryari ryabaye kuri uw'Imana ryari ryakurikiye irindi ryaheruka kuba muri komine Busoni haraciye indwi.
Tugeye ikintu tubona yuko ari totezwa rigirirwa abanama rimwe bayoboka umushinga mateka Agatongo Rwasa, kubera yuko nabo nabari bafashwe kuwa Mungu w'indwi iheze niyo munsi ntibararekurwa kandi nta nubwo bari kubarumvirizwa. Ikintu twosaba bwa mbere, dusavye abajeje intwaro ko bakubahiriza ibyumviro byabo badasanga imigambwe, kuko naho boba badahuje imigambwe badahuje ibyumviro cyangwa batari mu mugambwe uri ku butegetsi, n'abantu nk'abandi barafite uburenganzira bwo kubaho bwo gukora ibikorwa by'iterambere cyo kimwe n'abandi, nkuko bafise n'uburenganzira bwo gutembera aho bashatse cyangwa kugenderanira bagasangira akayoga nkuko byamye kuva kera.
Imbere yuko barekugwa twari twashitse kuri uwa mbere ku biro bya komine Busoni, aho abo bavugwa ko ari abanywanyi umugambwe FNL ishami rya Rwasa gato bari bafungiwe. Musitanteri wa komine yarafatiriwe n'inama yari karagirisha, ariko twashoboye kubonana n'umukuru wa zone Mukegwa aho bari bafatiwe, Rugeminkwaza Anatole, avuga ko baje kubafata bakurikiranye abantu bari mu nama itemewe n'amategeko bataravye umugambwe baturukamo.
Ni kuvuga abo bantu bafatwa ntibisigura ko bari abanywanyi ba FNL. Twe twabonye abantu biyugaranye bari mu nama, dushima kumva z'umutekano, dushima kugarukira kwa abo bantu kujya utumenye iyo nama yari yo n'ivyo ari byo. Kugeza ubu rero tuyambaje inyamirama kugira ngo babatohoze babaze ayo manama bagira buri munsi mu ijoro temewe n'amategeko iyo babizanana n'ivyo barimo barigisha.
Umukuru wa zone Mukegwa kandi arabeshuza abavuga ko abo bantu bakubiswe, kubwiwe ati abavuga uko ishobora kuba ariyo mvugo ibaryohera.
Nta n'uwakubiswe n'inkoni n'imwe canke aribwe n'urwara, naco gituma twabashikirije inyamirama bi kugira ngo zibatohoze, kuko n'ivyo vyacu bavuga ngo babeshe navyo ni no mwanya wo kubibeshuza kubera bari mu nyamirama. Icyo shishobora kuba nomenye igituma bavuga ko babakubiswe, ngira ngo bumvise ko babafashwe bagakubishwa, nyibaza yuko ariyo ari vyo vyiza babonye, ariko twebwe intumbero yabo sugukubita kuko umutekano ni wa bose si byiza ko twafata abantu ngo bakubitwa ubwo turabashengeza tukabashikiriza inyamira mabi rero abona bimvira ko twabakubise nibaza ko ariyo mvugo yabo bushima ko banezera
dushika ku biro vya komine Busoni hari nk'igihe cy'isaha zitandatu inyamira mabi yari itanguye kumviriza abo bantu bose bivugwa ko ari abanywanyi ba FNL ishami rya Gwasa inyamira mabi imaze kubumviriza hafi igihe cy'isaha 10 yahavuye ifata ingingo yo kubarekura amakuru dukura mu gipolisi cy'inyamira mabi Ibusoni avuga ko barekuwe babanje gutangishwa ihadabu y'amafaranga 200,000 ihadabu bita amande administrative mu rurimi rw'igifaransa ayo nayo bakaba bayaciwe bamaze kwiyemerera ko bari mu kanama katemewe n'amategeko nkuko ayo makuru abandanya abitumenyesha mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze umukenyezi umwe yarishwe muri zone Musaga iri muri commune Muha mu manuko bw'isara cha Bujumbura uyu mukenyezi yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa mungu rishira kuwa mbere ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
uyu mukenyezi yishwe yitwa Nitanizigama akana kiba kigeme kari munsi imyaka 10 twagasanze kumuhana uyu mukenyezi yahora ba kumusaga no katwiganiye ko umuvyeyi wiwe yagandaguwe igice cya 3 n'igice z'ijoro
ari bambaye irukoti hanyuma ndi pantaro nipo bande ni ni supress hanyuma ni chapeau rero ni nkoho rero bari baje batatu baratura mu tsumwe cyangwa muryamika hasi mama Nyamwe wowe utwani tavuga oya wowe utwani toya bavuze ngo asezana karanga munye cyabyemera mu bwanyuma bahe bacho vuga ngo tije ngira ndase ngo se mwese ni mumbise yaragenda hagara aho nye nyuma y'umujyango cyarasa cyabarasa igambe icacari ko yapama yakaye cyo yimukubita mu mutu ibintu byakiye binja ko ngaha
nizigama anitera mukenyezi isumamwo mu kudandaza ibiye nisongo yabidandaza hafi ibohere kuri rya mpimba musaza w'uyu mukenyezi yatubwiye ko umushiki we yaramaze iminsi afite amakenga ku mutekano wiwe kuko yaraburiwe ko ariho abagira bamugandagure
yari yatino arabitubwiye haba kaba imigwi ibiri mu ronde kaba igipolisi yakaba nabanda tatse nyabatse kaditse budandaje bwiwe
yayiminye gute we kwagera mu
umva ari abaje kumuburira naca ndiko ndatsira nta muntu ufitaniye ngorane nga kumusa nimba ari kubana banda ndazitutumikiwa
uyu mukenyezi yitavye imana asize umwana umwe w'umwigeme umufasha wiwe uyu mwaka aho muri uwo muryango avuga yuko ugira ugire kane ari nk'iwe uri kuri rya mpimba umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko urufugo uyu mukenyezi rufitaniye isano n'ibifunze umugabo wiwe
amakuru abariko barakora amatohoza bamaze kuronka akabavuga yuko ubwo rupfu rushobora kuba rufitaniye isano ni dosiye yari ifunze umugabo wiwe ko amatohoza ariko arabandanya kubwira ukuri kuja habona
nayo kubijanye dosiye ifunze umugabo wanita nizigama igipolisi nacu cyashimye kubivuga ko yamara musaza w'uyu mukenyezi yari yatubwiye igifunze muramuwe kuva mu mukenyezi agandaguwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu aho kumusaka iwe barajya mbere abajeje umutekano baciye batangura isekeza ryo gufata abagabo n'abasore bahaba ushika kuri uno wa mbere igice 6 z'umurango abafashwe n'igipolisi bari bicaritswe hagati mu barabara kujya mbere muri bo hari haguyemo cyane cyane abafashwe mu gatondo kuri iryo barabara nta wacaruka natwe igipolisi nchatwemereye kwegera aho abantu bari bicaye yamaye ico twabonye nuko igipolisi cyagumye kizura mu mihana iri kuri iryo barabara rya mbere baraba ko atamusore cyangwa umugabo yahinyegeje umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza yuko muri abo bafashwe hari ngo 30 basanze atabanyamusaga ibujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijya Amerika
urakoze Fidelite kuno munsi Minatatu ukwezi kwa gatandatu no munsi mpuzabakungu hariwe banyamwema mu Burundi uyu munsi wahimbarijwe mu ntara ya Gitega mu genzi wacu Fidel Nsabimana niwe yaduteguriye inkuru
nkuko bivugwa na Moise Nkengurutsa serukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abanyamwema Organisation des personnes albinos du Burundi mu Gifaransa OPAB mu mfunyafunyo uyu munsi ugeze intambwe ikiri ndende kubijanye n'agateka k'abanyamwema
no munsi wemejwe n'inama mpuzamakungoni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 14 no munsi ushitse abavukanye umunyamwema babayeho muri bwa buzima bumwe bwa bari basanzwe babayemo kuko gushika nta gikorwa kinini ya cyane kirakorwa kugira ngo abanyamwe abagendana umunyamwema batere imbere canke biyumve mu bandi banyagihugu ko nako kinini ya kirakorwa ubu hamavu yabakomeretse twofata abantu 21 bamaze kwicwa mu Burundi biturutse kuri abo bahiga ibihimba by'abagendana ubunyamwemwe hari abakiba ku migwa mikuru ya makomine gushika ubu mu ntara cyancane za Nuruwe na Tanzania tukibaza duti none ubuzima bwabo buzohera mu makomine umwumva yuko bikigoye igikorwa gitezwa gukorwa imbere ari kinini
none hakwiye gukogwa iki kubganya
kubgacu haguye kogwa umugambi muniniya uhereye kuri rusasa magura turonke ibiharuro nyakuri hanyuma bace baraba rero ibikenewe ivyo bavukanye ubunyamwema bakenera bokenera kugira ngo bashikire iterambere irirama kandi ridakomira mu bisata byose by'ubuzima haba mu miryango ku mashure mu magara y'abantu no mu by'ubutunzi ndetse
abanyamwema basigaye ku mitumba canke abafise abana b'abanyamwema bafise ibibazo bitandukanye harimo iby'umutekano muke turetse ibibazo by'umutekano muke hari n'ibindi bibazo bifatiye ku rukoba rwabo rutarinda izuba bigatuma badashobora gukora ibikorwa byo guteza imbere imiryango uko bategerezwa kubikora Kaburo Gedeon aturuka muri komine ya Kayogoro iri mu ntara ya Makamba
yewe sinorohewe kwera ntana gatoyi ntana gahengwe fisi nkuko bera nkumuye myaka nako twatotejwe cyane noneho birashize birishize urabona n'izuba rirase twegabanya mu yema dufise kibazo twa dufise kibazo dufise nk'ibazo cyo gutotezwa eka je n'ubusi nk'iryamo ngumba ndyama nyine ntatiro ndonka naje nguma mpagaze kobera ata munezero ndahafise atamfise no batamfise ntekanirwa kandi kibazo twa dufise abanyamweru n'ukubaho kobera tatafise twofata tacho duhumujyanko ntana kimwe ntiturima ntado dushoboye kubera ubona umubiri wacu meze nabi tutarima kugira gihe kinini nk'umunyamwe yarashaka kurimagara ngo nkugira amasaha 3 kubera izo animaze kwaka umuntu acaje mu gatutu
Yudita Ndayizeye n'umukenyezi afite umwana w'umunyamwema ava muri komine ya Giharo intara ya Rutana yari yavyabanyamwema babiri ariko umwe yarishwe n'abagizi ba nabi bate mu nziwe hati imyaka 2
nta kuryama neza none ko mbona banyaze n'ubundi bakamutemagura bakamwica noheza tukaryama neza umuntu aguma afise ubwoba mfuta nguma mfise ubwoba bwuwe nyene akoga nasigaranye niko nguma mfite ubwoba ngo bazohava baza kunyambura ko abasi bama baraza kugira nico gituma rero ntovuga ngo ndi namahoro noneho n'izuba ryose ryateye
mu biharuro vyatanzwe na Moize Nkengurutse aserukishira hamwe cy'abanyamwema OPAB intara ya Ruyigi na Rutana nizo zifise abanyamwema bataye izabo kubera umutekano muke intara ya Ruyigi ifise abanyamwema 35 bagiye baregeranirizwa hafi y'ahari birindiro by'igipolisi kugira ngo barindige umutekano naho mu ntara ya Rutana abanyamwema 11 begeranirijwe hafi y'amaparuwase gatolika kugira ngo naho nyene bakingirwe uyu munsi mpuzamakungu wahari w'abanyamwema ukaba wahimbarijwe mu gisagara ca Gitega kuri centre multiplex aho risoko ya kera Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radijwe rya Amerika 104.3 FM
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviza radio y'ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abagize inama y'igihugu iharanira ishirwa mu ngiro ry'amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi SENARED mu mpera z'indwi yarayirangiye barabonanye n'umuhuza mu biganiro vy'abarundi president Benjamin Mkapa i Bruxelles mu Bubiligi ivyo bibaye nyuma yaho imibonano ya mbere yabaye mu kwezi guheze yarusha muri Tanzania itari yitabwe n'abatari bake mu bagize SENARED mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema umuyobozi umurwi ushinzwe itangazamakuru muri SENARED Jeremy Minani arasigura ukuntu ibiganiro n'umuhuza byagenze
ibiganiro byagenze neza cyane. Twashimikiye ku bintu bitari bike, twereka umuhuza ukuntu ibiganiro byotunganywa, tumwereka abuganira mu ibyo biganiro impande zarizo, turamwereka ibintu byihutirwa mu ibyo biganiro biramutse bibaye, turamwereka n'amakenga dufise yuko leta y'i Bujumbura yoba atashaka ifise yo kujya mu biganiro. Tongera turafata umwanya ukwiye wo kubeshuza ibinyoma bimwe bimwe ubutegetsi bw'i Bujumbura bwakwiragije, buvuga ko SNLD yoba ari umugwi washyizweho n'ibihugu bya Rutura, kandi ko atabanywanyi atabarundi bari inyuma y'uwo runani. Tukongera turabeshuza kandi n'ibindi binyoma bitari bike. Umva ibiganiro byagenze neza muri rusange kandi mugezasa n'uwabitegereje.
Iyo muvuze ngo byagenze neza, ikintu gifatika muba mushaka kuvuga ni nk'iki?
Umuhuza yaba tubwiye tugitangura kuganira nawe ko azanwe no kutwumviriza nk'uko yumvirije abari bamwitaze yarusha itariki 21 y'ukwa gatanu. Nta ngingo rero yaca igenda ifashwe. Icyo tuvuga gituma tuvuga ko byagenze neza ni uko umuhuza yafashe umwanya ukwiye wo kutwumviriza, tukabona ko amakenga mwamwe yarafise atuyahaye umuco, tukabona ko ariko ategereye inyishu tumuhaye, kandi turumva ko asubiyemo akavuga ati abatari bake baravuze yuko SNLD itatumiwe mu biganiro, ibyo biganiro ata mahoro byozana, ati ari nacyo gituma nashoboye kwiyunguruza nkashika ngaho kugira ngo ndabavugishe numve n'amaho muhagaze, kuko ibyo biganiro byotunganywa n'ukuntu byozana amahoro mu gihugu cy'u Burundi.
Kubumviriza no kugira ngo muzicarane n'abandi barebwa n'ibibazo ni ibintu bisa nkaho bitandukanye. Ese hari icyizere mwakuye muri iyo nama mwagiranye n'umuhuza ko ubwo azaba atumiye barebwa n'ibibazo by'u Burundi bose kugira ngo bicarane baganire muzatumirwa?
Twashimikiye cyane cyane kuri icyo kintu, tumenyesha umuhuza yuko ibiganiro byimirije kuba SNLD igomba gutumirwa nk'urunani, igatumirwa uko nyene ntihabe kurobanura umugambwe uyu cyangwa uriya mu migambwe igize SNLD ngo abe ariyo batumira yonyine, kuko twaramubwije umuhuza yuko yoba ari intango mbi ata mahoro yozana. Twahagaze cyane cyane kumvisha umuhuza yuko muri ibi biganiro hari impande zibiri zigomba kuganira, uruhande rumwe rukaba ari uruhande rwa leta y'i Bujumbura n'abayishyigikiye, akaba ari nabo bashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, urundi ruhande narwo rukaba ari uruhande rugizwe n'abadashyigikiye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Mwabo imbere hakaba hariho SNLD, hakaba hariho amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki, amwe ari mu runani bise Halte Troisieme Manda, hakaba hariho n'imigwi yafashe umuheto kugira ngo igwanye Nkurunziza. Tumubwira umuhuza tuti mu gihe mwaba tukubwiye hogira uwubura ibyo biganiro nta mahoro byozana, iyo bari ikinamico ko bari guta umwanya, ariko turanamwumvisha tuti naho tubona ko ubifisemo ishaka SNLD ikaba ikwemereye ko ifisemo ishaka, nyabona leta y'i Bujumbura nta shaka y'ibiganiro ifise, kuko mu matangazo by'isohora mu by'igumivuga irerekana yuko n'ibyirikira akora abantu ashaka biragaragara yuko ata mugambi wo kujya mu biganiro ifise, ko ahubwo yafashe umugambi w'iterabwoba mu gutorera umuti ikibazo cyazanwe n'iki kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Turabwira umuhuza tuti rero mwitegure kubwira amakungu afata ibihano bya ruhasha bikomeye, harimwo ambarwo, harimwo n'ibihano bitumereye Petero Nkurunziza wenyine n'ujya mu gihugu iwe uri iruhande yiwe, kugira ngo babagondoze baze mu biganiro by'amahoro, ari nabyo byonyine bishobora kuzana amahoro mu Burundi.
Kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi, turi kumwe na Clovis.
Ndakwabaza none nk'ubu ko umuhuza babonanye ibyo arendere yabishyitseko none atanakimwe n'ubu yo fatira ko akabehejeje aho nyine batosubira kubonana, Ati bravo bwo gusaba kuriki.
Urakoze Clovis, undi dufite kuri telefoni gi uranyuva.
Ndakumva cyane. Ndakumva cyane mutware. Je nari fite ikibazo kuri byo biganiro bagiranye n'umuhuza.
Yego kibazo.
None hamwe byoshika umuhuza ntabatume ko cyangwa ntabatumire muri yo nami zo hava ibera iharusha. Bobo biteguye gute?
Reka dufate na Claude. Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe di na kombe mbaze kenshi kenshi mwezi z'ibiganiro usanga impande zibiri zose bisaba yuko uruhande rumwe ruheba ibi urundi rugaheba biriya kugira bahurire hagati. Nk'igihe rero mu ibyo biganiro bojamo biba ngombwa yuko nko mutegetsi perezida cyangwa ngombwa bakamuha ibiri ibintu bya manda akabiha bavuga bati ko amatora yabaye reka twemere ibyavuyemo bitegwe amatora ya 2020. Baremeye yuko nk'ayo abantu bafite amamanda n'abapfunzi bya politiki bakabarekura bakaza bakabaha kirimini favorable gutegura amatora ya 2020. Nuzi abo muri agatwara hamba agategura amatora bisanzuye. Ibyo byodufasha cyane kuronka amahoro k'amahoro nicyo cya mbere. Uko abarundi kiduhanze zo gutwara naka cyangwa naka. Dutwaye n'umurodo dutwara wese akaduha amahoro tugatera imbere. Murakoze.
Murakoze cyane. Ngaruke kuri ikibazo cya mbere cyerekeye icyo twakora mu gihe senarede itotumirwa cyabajwe na COVID-19 kirasa mu bisanzwe. Senarede twarabwiye umuhuza tuti nyabona ibi biganiro bitagiyemo senarede ntacyo byoshekako. Ni naho twaciye tunamubwira tunamwumvisha yuko birya biganiro ko birabera indani mu gihugu atacyo byozana kuko wabitunganije ariwe yazanye urugwino turimo. Tubwira umuhuza tuti rero mu gihe ibiganiro bityo tunugwamo senarede nta biganiro byaba bigiye kuhaba atahubwo muba muriko muracira inzira ya migwi yafata ibigwanisho ariyo forebu rege tabara na FNL kugira ngo noneho bakoreshe wa muheto bavuga ko bazokoresha kugira ngo bomore Petero Nkurunziza. Ku ruhande rwa senarede twembe tuzoguma twumvisha amakungu yuko ahubwo yofata ibihano bikomeye bya ruhasha kugira ngo agondoze uyu ariko arashaka gutera akagira umuhuza ngo senarede itumiwe ntiyokwitaba ibiganiro nayo ku muhuza we twarabonye yuko agiye yumvise ko senarede itobura mu biganiro kanatsinda wenyine yariboneye yuko abagize senarede ari abantu bakomakomeye cyane imigambi ikomakomeye cyane ata muntu yo kwiyumvira ngo batunganye ibiganiro batarimo. Yari yavuga ko senarede ari ikintu kitabaho atabanywanyi barimo atabantu bakomakomeye barimo rero mutangaje asanze ko abahora b'abakuru b'ibihugu bose bakera bari muri senarede cyangwa bayishyigikiye biramutangaza asanzwe bahora legera by'umukuru w'ibihugu byose bari muri senarede nka byose hariho bakeya batari bahari biramutangaza asanzwe bahora batwaye n'amashinga amateka n'inkingo z'amateka bose bari muri senarede n'imigambi ikomakomeye nka fodebu iprona n'iyindi cyo gituma twibaza yuko icyo kutadutumira cyoco cyamaze gutora umuti ko umuhuza yari amaze kubona yuko senarede itobura mu biganiro ariko niyashima kudadutumira twebwe tuzobandanya urugamba nk'uko twarutanguye twanikira ngo cyangwa cya Petero Nkurunziza gushika gihagaraye.
Bwana Jeremy Minani, ubwo umuhuza yatumizaga ibiganiro Arusha mu gihugu cya Tanzania ukwezi gushize, mwebwe bwanyu mu runani rwanyu mwatangaje ko mutazitabira ibyo biganiro keretse mutumiwe nka senaredi, ariko hari bamwe mu bari bagize senaredi bitabiriye ibyo biganiro batumiwe ku giti cyabo, ndetse abakurikirana hafi bya politike bakaba bavuga ko hasa nkaho hari ibibazo byo kutumvika na murunani rwanyu.
Oya, ibyo biganiro nibyo hari abari batumiwe ku gatwe kabo batatumiwe nka senarede. Icyo twagarutse ko n'umuhuza turamwumvisha yuko atosukira mucoze Nkurunziza ashaka yuko urunani senarede rusambuka mu kurobanura imigambi mikeya ngo abariyo atumira. Icyo umuhuza twarabonye ko yacumvise. Ikindi ni uko n'abatumiwe bitaze batigeze bagenda kuvuga ukwabo ngo bagiye mu biganiro, barasiguriye umuhuza yuko naho bamwitabye baje kumubwira aho bahagaraye kandi bamwumvise yuko atabiganiro nyabiganiro bashobora kujyamo bidatumiwemo urunani senarede. Nicyo gituma n'ubu i Buruseli basubiye kuha urunda n'umuhuza, none hayiboneraho nyine yuko naho bari bamwitaje atabiganiro bashobora kujyamo batagiye mu runani senarede. Iby'uko hari ingorane muri senarede nabyo byaremenanya byama byakoze n'ubutegetsi bw'ubujumbura, nta ngorane hari muri senarede, nibyo ubutegetsi bwaragerageje uko bushoboye ngo izo ngorane zivuke. Ariko ingorane icyo kima senarede iba ireka kubaho ni uko bwa butegetsi bwayishyiraho igihe bwishyiraho ku nguvu kuba bwahavuye. Nicyo gihe senarede rero yovuga iti igikorwa yari yishinze cyahagaraye, ubu rero ntikiriho. Mugabo ubwo butegetsi bukihari, senarede nayo izoguma iriho, ntanjyane nta ngorane iri muri senarede.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Pascal. Pascal, mwiriwe neza.
Mwiriwe Edwema. Twarumvise yuko babonanye n'umuhuza akeneye gusubiza hamwe, gushyira hamwe abafitaniye amatati ngaha mu Burundi, abanyepolitiki. Ariko rero akabazo je nagira ndamwibarize nti none mbega ko mu kwa gatandatu uheze turiko turumviriza ikiganiro fito sinibuka kwa gatandatu nuko ari kwa gatanu mbega ari kwa gatanu ikiganiro cyaciye ku maradio menshi cy'abavugizi b'inzego zitandukanye ngaha mu Burundi. Twarumvise babaza umushinga nawe yitwa Philippe Nzobonariba yuko bazemera kwicarana na Sinarede, niho yasigura zijya ngingo ngo zafashwe nawo ni ngo zikumira bajya abantu bagombye bahungabanije umutekano n'abagombye gutembagaza ubutegetsi. Mu nyuma baravuga ati none ko muhuza ni abatumira mukagira ati mugasanga muri ati muzitaba, hariho ijambo yakoresheje ngo bazopfuma bemera abahere bose. Iryo jambo n'ukuri twebwe nk'aba nyagihugu ngaha mu Burundi ntiryadushimishije, ntiryatujyoheye na gatoyi. Aho nka cambaza umutumire nti mbega none ko batabatumiye, murabona mwanya kubaha umutumire twebwe ngaha mu Burundi turarushe, turamerewe nabi, ubukene buraduhanze, ntacyo twihereza, n'urose icyarya arya rimwe ku munsi, ubwo nyene tukararuko. Mbega mwanya kubaha, nimutagira intuzeye icyo mugiye gukora, mugiye gukora iki, mutwizeze ikintu muzokora.
Ibi nabyo Philippe Nzobonariba yavuze ni imvugo inyibukije imvugo leta yari ya 1996 yakoresha mu kuvuga ko icyorota iganira n'abasaya birwa barica abanyagihugu. Ariko barasagirijwe n'ibihano, barasagirizwa n'amakunga abaviriye hasi, baremera harabimishikirano, harabibiganira ntibyavyaye amasezerano yarusha ahagarika intambara. Icyo gituma rero mu gihe leta y'u Burundi, leta y'u Bujumbura yoguma yica amatwi ikanka ibiganiro, ikintu senarede izocikora cyihutirwa, kuko nibaza ko n'umutima w'ikibazo cya Pascal tuzobananya dusaba ibi bihano. Ariko dusaba ibihano bitumbera Petero Nkurunziza, dusabe senarede mpuzamakungu yirahe ibashe gukurikirana Petero Nkurunziza n'aba bose bafatanya kwica abanyagihugu, dusabe abantu bose bahohotera abanyagihugu bahanwe, bafatirwe ibihano, bugarizwe, ariko imfashanyo zijya ku munyagihugu zirandanye mbere zongerezwe, ariko zice mu mashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki cyangwa ya mashyirahamwe mpuzamakungu nka PAM, HCR n'ayandi.
Urakoze Edi n'umutumire wiwe. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turasozera ibiganiro twateguriye muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije. Twavuze ko abanywanyi batanu mbwambwe FNL ishami rya Gatorwasa bari mu gasho muri komine Busoni kuva mu gitondo barekuwe mu kanya gaheze. Twabwiye kandi ko umukenyezi umwe yishwe muri zone Musaga hori muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Uyo mukenyezi yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu rishira ku munsi wa mbere. Iyi nkuru twabwiye ni inkuru ivuga ko kuri munsi wa mbere tariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe banyamwero mu Burundi. Rero umunsi wahariwe banyamwero wibukijwe eka wabereye mu ntara ya Gitega, niho banyamwero batari bake bari bakoraniye, bakaba bagize ibintu bitari bike basaba byerekeye umutekano wabo. Nshuti mwese mukundira radio ijwi ry'America bigana twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuneyo kanda kanya ko gushimira bigana twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuneyo kanda kanya ko gushimira engineer Bill Barber yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatou yadufashe kugiranya ibiganiro mugire mungoro wa mwiza mwese.